VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, mwese muduteze amatwi ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri isaha kuri mikoro iri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Yakira neza kuko nakubwiye mu kanya yuko hariho nk'abarundi n'abanyarwanda bari barashakanye. None rero nk'ubu unyi kubera batumvikana, nta muntu ashobora gufuba yose imbere mu Rwanda ngo aze byingwe ave mu Rwanda akazi no mu Burundi.
Ubwo ni Evariste Bigirimana aba ibusiga avuga ku ngingo yo kugara vy'agateganyo ibiro vya OBR vyo ku mupaka wa Kanyaru yepfo. Inkuru turayibashikiriza hamwe n'ayandi makuru tubafitiye mu kanya gato. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, dutangurire ku nkuru ikomeye. Amakuru yegereye umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu yatangarije Ijwi rya Amerika ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo mu ijoro ryejeje ku munsi wa gatandatu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami Kigeli muri Kigeli yarafise imyaka 80 yaba muri Leta ya Virginia nk'impunzi. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1936, akaba yatwaye u Rwanda yabaye umwami w'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1959, afite imyaka 23 inyuma y'urupfu rw'uwo bavukana Mutara Rudahigwa. Yavuye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1963. Amakuru y'imvaho ku rupfu rw'umwami Kigeli turayabashikiriza mu biganiro bikurikira. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuyandi makuru mu karere, nta ruja n'uruza rwibonekeza hagati y'abarundi n'abanyarwanda ku cambu co kurubibe kw'ivyo bihugu citwa Kanyaru ba mu Gifaransa. Ingingo y'umukuru w'ikigo gitoza amakori n'amatagisi yo kugara ibiro vy'ico kigo ku mupaka yaje giturumbuka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Zikobanya.
Kugenekerezo ya 11 kuno kwezi kwa 10 niho Leonard Sentore umukomiseri mukuru w'ikigo BR gitoza makori n'amatagisi kugwego kugihugu yasohora itangazo rivuga ko ibiro byacu byo ku mupaka wa Kanyaru yepfo bibaye birugawe byifata kibanza imvunya mukuru uwo mutegetsi yashize imbere nkuko biri muri iryo tangazo. Nuko atabidandazwa byinshi bica kuri uwo mupaka uri kuruzi Kanyaru rugabura komine Busiga n'igihugu cy'u Rwanda. Aho ni kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka nyene. Ikindi kiri muri iryo tangazo nuko ico kigo kitogumiza abakozi kuri uwo mupaka kandi atahanahana ibidandazwa rishemeye rihabera. Abanyabusiga bubahutse kuvugana n'Ijwi rya Amerika bemeza ko kubona ataruja n'uruza rwabo rw'abantu canke rw'ibidandazwa ari ingaruka mbi z'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Evariste Bigirimana ni umwe mu banyabusiga twasanze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda.
Tuvyakira neza kuko nakubwiye mu kanya yuko hariho nk'abarundi n'abanyarwanda bari barashakanyemo. None rero nk'ubu unyi kubera batumvikana, nta muntu ashobora gufuba yose imbere mu Rwanda ngo aze byingwe ave mu Rwanda azi no mu Burundi.
Mbega imigenderanire itameze neza, none ingaruka mbi niyi?
Ingaruka mbi igaruka ku mwene gihugu mutonya. Ubwa mbere nk'ubu unyi nuko amakabi bwa mbere yava mu Rwanda niho yabazimbutse ushoye igitoke washuronka nk'amakaye y'umwana sijya mpunzu bita za caguwa zava mu Rwanda ubu ntizikiza.
Nuno mutama w'imyaka 80 twamusanze ku mutumba Kididiri wa komine Busiga yibutse imigenderanire myiza ya kera hagati y'abarundi n'abanyarwanda tatahura ibiriko biraba muri kino gihe.
Nakuzemo n'abarundi n'abanyarwanda tubanye neza, twaragenderanira, twarashinyiranira abageni no kurema amasoko, tukorema amasoko mu Rwanda nibo bakarema amasoko ino mu Burundi, twaragenderanira neza mbere neza cyane gusa.
Ariko ubunye wumva ngo bimeze gute?
Ubu muri ino minsi niho mbona ko bitagenda neza kuko ivyambu ntibigenda neza birugaye. Ubu nta bintu biva mu Rwanda bizino, nta bintu biva mu Burundi biva mu Rwanda, bibe zirafunze.
Abanyabusiga begereye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda basaba abarongoye u Burundi n'u Rwanda kumvikana imigenderanire igasubira kuba nk'uko yari iri kera.
Dusaba ko bakumvikana kuko bumvikanye byogenda neza, abanyagihugu ari abanyarwanda ari abarundi bakagenderanira nk'uko bagendanira kuva na kera.
Twasaba bumvikane, hama imigenderanire isubire nka kera nta kindi usaba
cyane nasaba ko bakumvikana ikintu bapfa bakacyumvikana ko bakagihuriza ko
bamwe bo mu ntwaro yo hasi ku mitumbi hanuruwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda babwijwe ijya America kwico kibazo ariko kubariza kubafasha ingingo muri iyo tangazo ry'umukuru ukigo Ober gitoza makuru n'amatagisi Leonard Sentore arunguye ico kigo kugwego gw'igihugu amenyesha ko atakidandazwa na kimwe kirekuwe guca kucambu cakanyaruyepfo kuzobikora azofatwa nk'uwakoze urudandazwa rw'amagendo ikigo Ober gisigaranye ibiro bitatu ku mupaka Uburundi buhana n'u Rwanda igasenye nemba mu ntara ya Kirundo impara mirundi aho bita kanyaru ya ruguru hamwe no kuruzi ruhwa mu ntara ya Cibitoke kucambu cakanyaruyepfo muri komine busigaye ntara Ngozi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya America
Iwanyu muntara ni ikiganiro cy'ishyakijwe rya America cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatano umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanza twibwire
Ego miriwe neza Etienne.
Wiriwe neza.
Etienne nahazwe.
Urakomeye cyane.
Ego.
Ikaze kandi kuri rya America iki kiganiro iwanyu muntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nkuko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni hugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwe rya America hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabase mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhara rwabo ni ukuza kwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
Radio Ijwi rya America i Washington DC Sosiyete y'Abanyamerika Zeppelin imenyerewe ku gukora utudege tudakoresha abadereva bita drones yatanguje umugambi gutwara amaraso mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda hifashishijwe utwo tudege rero drones ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa
Urwo ni urusaku rw'akadege katagira umupilote kazwi nka drone ku isaha ya saa 5 n'iminota 35 za mu gitondo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yerekerewe n'umukozi wa kampani ya Zipline nibwo yagurukije akadege katagira umupilote ku kibuga cya Muhanga mu gutangiza kugakoresha ku mugaragaro utu tudege tubiri kuri ubu mu Rwanda turifashishwa mu gutwara amaraso mu bice by'imisozi miremire yo mu burengerazuba bw'u Rwanda ubutegetsi buvuga ko byari bigoranye kuyagezaho hifashishijwe imodoka aka kadege ubwako ni karemereye umuntu umwe aragaterura akagakoresha ibyashatse gafite ubushobozi bwo gutwara amaraso cyangwa ibikoresho by'ubuvuzi bipima ikiro n'igice ibitaro 21 nibyo bigaragazwa ko byari bikeneye ubufasha bwihuse mu kubona amaraso utu tudege dufite ubushobozi bwo kugemura amaraso inshuro 150 ku munsi haba mu miyaga cyangwa mu mvura Ababishinzwe baremeza ko tududege dufite ubushobozi bwo kuguruka kugeza ku birometero 150 kandi dukora ingendo hagati y'ibirometero 50 n'150 ku munsi bifata byiburi minota 30 uvuye Muhanga kugera aho itwaye amaraso mu murengerazuba Bwana Kila Leonardo umuyobozi wa kampani ya Zipline y'Abanyamerika ikora izi ndege aravuga ko igahunda izafasha abakeneye amaraso kuyabona bidatebye
So bizafasha abarwaye kubona amaraso Nji huse.
Nta habanya n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame na warabonize indege mu ndorerwamo y'inyungu zihambaye haba mu bucuruzi no kongera imikorere myiza ya serivisi z'ubuvuzi. Yashimye abafatanyabikorwa kandi yizeza ubufatanye butajegajega mu kunoza uyu mushinga.
I wanted to say to all of you, thank you very much and we are happy. Ndashaka kubashimira mwese mbabwira ko twishimye cyane gukorana na Zipline. Turashaka gukora byinshi. Turashaka kubikora vuba kandi turashaka kubikora mu buryo abanyarwanda babigira ibyabo. Bakabikoresha kandi bikabakorera bakiga bakigishwa kandi n'ikoranabuhanga mukuri rivuze ikoranabuhanga rigira kamaro icyo rivuze iyo rikorera abaturage kandi rigakemura ibibazo byabo mu nzego zitandukanye. Iyo ufatiye ku bisobanuro by'Abanyamerika bahagarariye Zipline mu Rwanda nta guca ku ruhande, bafite ukwiyemeza gutomoye kandi bafite uburyo buhamye bwo gukomeza uyu mushinga mu Rwanda. Bwanakira ati
uyu munsi Rwanda ni mugabwa mbere and uyu munsi indi umunyamerika ka indi umunya Rwanda.
Ubuyobozi bwa Zipline bwatangaje ku mugaragaro ko utu tudege tutagira abapilote mu gutwara amaraso mu bice bigoye kubigeramo bufite tubiri gusa, ariko ko hari utundi tudege dutandatu turi mu mayira muri Ethiopia tuzaza mu mpera z'iki cyumweru mu gihe bifuza byibura ku mushinga wose waza ufite utudege 15.
One thing that I'll mention quickly is today we actually have two zips or airplanes here on site. We were hoping to have 8, but there are 6 that are stuck in Ethiopia right now, and so they'll be arriving this weekend. So the fleet of Zips is growing from 2 to 8 this weekend, and then it will grow to 15 over time. So Agatinze, it suffices to say, we're really, really excited. Agatinze Kasaza. We're getting it. Agatinze Kasaza ni Areño Yaraguru. Thank you.
Agaciro k'uyu mushinga impande zombi zakomeje kukagira ubwiru, yaba Zipline ntigaragaza amafaranga izishyuza guverinoma y'u Rwanda, yewe n'u Rwanda ntirushaka kugaragaza amafaranga ruzishyura byibura ku kadege kamwe igihe gahagurutse kerekeza iyo kagiye. Uretse kuguma kubirebera mu ndorerwamo y'inyungu kuri rubanda, ariko n'ibikorwa byunguka byanze bikunze. Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima Diane Gashumba.
Turacyarimo kuvugana nabo tureba kwa kundi yavuze ibitaro 21 bizatwara ngahe, ese ni iki kigiye kugabanuka ku byo twakoraga, niyihe budget tugiye gushyira muri ibi. Kwari turi mu igerageza kandi turacyakomeza kuvugana nabo kuko ntaho bagiye kugira ngo tubikosting, ariko icyo tubonamo niyo gukomeye ku buzima bw'abarwayi nago tubitwara mu buryo bw'amafaranga cyane. Murakoze.
Mu bandi bafatanyabikorwa b'uyu mushinga harimo UPS na Gavi. Mu kiganiro n'abanyamakuru ibisobanuro bya Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ku kibazo gikomeye utu tudeye tw'abatuje gukemura ubirebeye mu mibare y'abapfaga bazira kubura amaraso mu buryo bwihuse, banzwe ko nta n'umwe wapfuye atyo. Bihabanye kure n'ibikubiye mu itangazo rya kampani ya Zipline rigena abanyamakuru, aho bavuga ko mu Rwanda kuva amaraso menshi ari imwe mu mpamvu zituma ababyeyi bakunze gupfa mu gihe cyo kubyara. Gusa iri tangazo naryo ntirigaragaza imibare y'abapfa haba mu kwezi cyangwa mu gihe cy'umwaka. Izi ndege baravuga ko zizafasha byibura buri umwe muri miliyoni 11 zituye abanyarwanda mu kubona ubutabazi bw'ibanze, kandi izizaza ziyongera kuri izi ebyiri zizaba zifite ubushobozi bwo gutwara ibiri 10. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Imuhanga mu Majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu mwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina. mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunzi biganiro vya studio Ijambo, ikaze ni gwanyu muri chaki yago cha politique. Ntorere kazoza mwikundira. Jerome Niyonzima ndabatumirire gukurikirana kino gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma mu rukurikirane rw'ibiganiro twahariye ibibazo abamenyesha makuru babajije abavugizi b'inzego z'igihugu mu kiganiro baherutse kuremesha. Utangura gufata ijambo ni Cyril wa Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwacu.
Murakoze ko ijambo nitwa Cyril sindayizeruka muri Radio Maria Burundi. Ikibazo cyanjye ndacerekeza ku muvugizi wa leta y'u Burundi. Munama bitse COP 21 yabereye mu Faransa hari kwigenekerezo rya 2029 gushika ku rya 12 mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Uburundi bugira 78 mu gusinya amasezerano yerekeye kugabanya ikoreshwa ry'imyavu y'ikizungu gushika ku bice 100% ihangiro ryo mu mwaka w'2030. Uburundi ko bwasize kuri amasezerano kwigenekerezo rya 13 mu kwezi kwa 4 muri uno mwaka turimo. Nagoma bazye muvugizi wa leta y'Uburundi mbega yuko iryo hangiro atari kure atari kera Uburundi bwariteguriye kuzogabanya iyo myavu koko iryo hangiro mubona Uburundi bwiteguriye kuzorishikako nimba ari uko naho mbega umavu w'ikizungu aho rukoreshwa uzoca usubirizwa iki. Ikibazo cya kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimye n'ubworozi kwigenekerezo rya 9 nyakanga muri uno mwaka turimo. Ikigo cyitwa Ijebu cyaratanze ibiharuro cyatorokanije gisanga mu bushakashatsi cyagize gisanga yuko kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi 12 muri uno mwaka yuko imvura mu ntara Zimbo Kirimiro hamwe na Mugamba ariho honye ntashobora kuboneka imvura ku rugero rwari rusanzwe rumenyerewe. Nyamara mu zindi ntara ngo imvura izoba nkeyi cyane ku rugero rwo hasi gose. Mbega muri ubwo bushikiranganji mukorana gute n'icyo gihugira ngo ibiharuro gitanga n'ivyo gishakashaka mu bikoresho mu bushikiranganje nimba mukorana naho mbega zambuto zimara umwanya munini mu mirima zizosubirizwa n'izihe muri ko murarondera mu hereza bene gihugu kugira ngo iryo gabanuka ry'imvura ntitume haba inzara mu gihugu.
Sinzi mbwa ku kirya cha COP 21 muvugizi ushikiranganje ujeje bidukikije kuri nyunganira kuko umushikiranganje we yagiye kandi niwe yateye igikumu kuri iyo kuri masezerano.
Nokote cyane Jenny Twomere niyo nkuru nkabavugira ubushikiranganje bw'amazi ibidukikije gutunga aya matongo n'ibisagara koko muri iyi nama yitwa COP 21 harashitswe koko ari ukugabanya gukoresha umwavu w'ikizungu kandi amasezerano yaratewe ku gikumu intumbero nyamukuru nukugomba kugabanya ukuntu uburyohe bw'isi bugenda burahera. Ariko icyo twamenyesha ngaha kujyanye n'u Burundi naho hatewe igikumu kuri ayo amasezerano nuko u Burundi bukoresha aya mase ikizungu ku rugero atari runini cyane ariko kubera abari ibintu muri rusangi icyo gikumu Burundi bwategeza kugitera kuko ni ibintu bya rusangi kugira ejo canke ijya ejo tuje hamwe mu gukingira isi. Ariko icyo nobwira Abarundi nuko mu Burundi ntihari nitwari bwagere ku rugero rwaho dukoresha amaseki zungu ku buryo bwonona isi ariko kubera tuba turi muri mugwi munini w'isi wo gukingira ibidukikije n'u Burundi ntibwari kwikuramo buvuge buti ko twebwe tutarageraho twonona ntiturimwo. Nuko rero ibintu byagenze dutegerezwa kuba dukora dutegerezwa gukorana twese. Nagomba menyesha Abarundi yuko gutera igikumu kuri urugo kuri ayo masezerano muri COP 21 ari inyungu kuri twese ari inyungu ku Burundi ari inyungu ku bihugu byose. Murakoze.
nitwa Claudine Rambona nkora ku radio y'u Burundi mu biro by'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu barigeze gushiraho umugwi wiga ibijanye n'uburusho anare mu Faransa uhabwa abakozi ba leta bwahagaritswe mbega uwo mugwi warahejeje akazi kawo waratanze icegeranyo ico cegeranyo kirimo iki
Izidore ntirampeba ijambo ni kwanyu mutubwiraho icegeranyo cy'uwo mugwi kigeze na ryari umunyagihugu umukozi ari ku kazi kuyumvira kuzosubira kuronka utwo turusho
murakoze mwamaze kundondora nitwa Izidore ntirampeba muvugizi w'icegeranyo cha kabiri cy'umukuru w'igihugu iki kibazo umufasoni Claudine akorera radio televiziyo y'igihugu yabajije no mwitwarariko kandi nawe nyene biragaragara ko ari umwitwarariko kuko ni nawe ntihenze no mu kiganiro caheruka niwe nyene yakibajije biraboneka rero ko ari kibazo kiraje shinga hanyuma leta nkuko mubizi tutiriwe turasubira mu idoni yido ryingene ibi byatanguye leta murazi ko ari umuvyeyi w'abarundi bose leta rero yitwararika ko abarundi ijejwe abanyagihugu ijejwe bishobotse bobaho neza kandi kumwe hanyuma rero ni muri iyo ntumbero eriko aho amashira hamwe ahurikiyemo abakozi twokwita amasendika yandikiye ibiro cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuri iki kibazo twebwe icyo twakoze nk'uko twabyishyuye mu kiganiro giheruka twarashinze umugwi uwo mugwi wa gicijya nino hanyuma turahava dusanga mu gutera intambwe cyo kurikiranirwa ku rundi rwego ari naho caca kirungikwa muri wa mugwi w'igihugu ubita Conseil National pour le dialogue social mu gwi igihugu usanzwe ukurikirana ibibazo by'imibereho cyangwa ibibazo birabana n'abanyagihugu ubu nawo nk'uko mubizi ukaba uhurikiwemo n'abantu bavuye mu bisata n'inzego zitandukanye uwo mugwi rero icyo kibazo gifise mu ntoki uri ku kivi mu gihe rero uwo mugwi ukiri ku kivi kandi ubundi tubasaba gutenyenya kandi murindire mwizeye kuko na kare uwo mugwi tuvuga turazi ko muserukiwe kubera yuko rero uwo mugwi uri kurakurikirana iki kibazo uri ku kivi kandi mukaba muserukiwe ni mugama no kwizera yuko niwagitoza niwarangiza uzobashikiriza inyishu ibashika ku mutima murakoze
akabazo kagira kabiri ndakabaze mu gipolisi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ubu mu gipolisi kijejwe urujira n'uruza mu gipolisi kijejwe imbibe n'ibirere paf muri kino gihe umuntu ashaka kurondera passport yataye igihe ashaka kurondera shasha kugire ije ku gihe ubu basaba yuko umuntu arinda kuhishikira ariko tukaba tuzi kandi ko mu kurondera passport ya mbere abasanzwe afise baramufata makanda bagasaba nibikenewe bikaja mu mashini mbega none mu gihe umuntu atakimukurikirana kuko ibarinda gusaba ko arinda kuza atotuma nk'uko byahora kuko iyi ngingo turabona kumenga harabo ihohotera dufate nk'abanyeshuri bari kwiga hanze bataragera kugaruka ariko bazoteba bakagaruka cyangwa umuntu agenda kwivuza agateba muri ico gihe bizoca bigenda gute akareho twoca tugafatanya n'abarondera izimpusha zishasha zo gutwara imiduga permis biometric nabone nk'ubu umuntu atari ngaha rijya sango mwatanze n'iryahera bizogenda gute nibaza murakoze
Pierre Nkurikiye
kijya gipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga muri no minsi kiriko kirasubiramo kwandika gushasha ibiranga abantu bari bararonse ziri amapuro bita passport ni bimwe bita mu gifaransa mise à jour des données physiques uvuga yuko ivyo bari bavuze igihe baronka ziri amapuro biriko birasubirwamo kugira ngo bashireho ivyo babasangana no munsi nico gituma babasaba ko bategezwa kuhishikira bo nyene kugira basubire babafotore urashobora kusanga umuntu yaragize accident agacika ukuboko ivyo bategerezwa kubishira ko gasanga igisho yamenetse igisho ifoto yiwe bategerezwa kuyihindura nico gituma babasaba kuhishikira nico gituma iyo ngingo yafashwe rero abantu
bose none ndi kumbure ntibari gutomora bati uwo bazi uko ari gihimba c'umubiri cononekaye yogaruka ako barinda guhamagara abantu bose nkuko mmenga bose ibyo muvuze byarabashikiye
ningingo ya ntibibera rimwe nubone ntibazira rimwe umuntu wese aza igihe baronkiye umwanya ariko kugira abayimuhindurire ni ngombwa basubire kumubona hanyuma barabe neza ivyo bintu uko bimeze uno munsi ariko kubijanye n'abanyeshure babari hanze nkuko yabibajije bajya baca baja mu buserukizi bw'igihugu c'u Burundi aho bari hanyuma bakagira urutonde rwabo bagaca barurunga ikino bagaheza bakabahindurira kubijanye n'uru ruhusha rwo kugendesha imodoka nago nyene utegerezwa kuhishikira kuko hariho naho utegeza gusinya wowe nyene kandi nta usinyira ubundi nuko rero bijanye n'izi mpapuro niko bimeze muri no minsi
hari abashobora kwiyumvira bati kumbure ibyo byo byatumwe na politiki kaba nk'ingingo yafashwe n'igipolisi mugabo harimo politiki bana hari abarundi benshi batari mu gihugu hari habagihunze kubera imvoyi cyangwa iriya hari nabagiye bafise ibyo bakumbure bakurikiranwa ko kumbure mukagomba kugaruti abo bantu bagiye kumbure afite icyo bakurikiranwa ko ntihagire uzo barondera impapuro ngaha mu Burundi batarinze kwigarukira abo barundi bose bari mu mahanga musaba mubona yuko ari ngombwa ko bazorinda kugaruka bo nyine kugira ngo bagire nta kubazitira kurimo
nta kubazitira kurimo nabo nyene bashaka guhinduza izo mpapuro basabwa kuza kugira ngo nabo nyene babarabire ivyo bintu kuko ushobora gusanga byarahindutse
kukibazo
oya gatoyi tumunganire kuri icyo kibazo nibaza ko naho nyene no kuraba intumbero leta yihaye yugushira inkatase zikoreshwa aha mu Burundi ko zijanye n'ibikoreshwa mu makungu ngo bavuze ati passeport biometrique uvuga yajya passeport aho uciye bashira mu cuma bagaca igaca bamenya ibiriko byose bagaca babona umwidondoro wose ku buryo rero murabaze kubona ko amaze kujabuka iko yigiye kurondera uruhusha kwinjira mu gihugu cyo hanze visa bakubwira ati ni wishikire utere urukumu izo ntoki bibazi bafata nuzeje ku by'ukumu ku ntoki zituma auciye hose baca bagutora urumva nk'ivyo mu gihugu Burundi bugomba kumera nk'ahandi ndibovuga rero ngo bazoza barabana yadukorera kumwe kwa kera ngo bazogira ngo impapuro ndangamuntu cyane cyane zijya zijyanye n'abagenda baja mu mahanga zisangijwe ugenda barabiye iyo pasiporo yawe urwo rupapuro rw'inzira bagasanga ntirushobora kwinjira mu byuma byabo kandi ahandi hose bishoboka cyo kimwe ni urupapuro rwo kugendesha umuduga urabona ko bazanye urupapuro rushasha rukozwe mu buhinga bwa none bituma rero atawo uvuga ngo kuko nakari hanze ngo yoba bibaza ko yahunze babagiye kumva za politike n'ukuri sivyo nicyo nagomba gutanga ku mucu sivyo kuko mu gihe bikenewe yuko umuntu ajyana impapuro zimuranga yatereye ku gikumu byumvikane rero yuko atobandanya akoresha uruhushya rwo kugendesha imodoka wakira mu kwinkaratasi kandi ubu zigezweho kandi n'isango ryaratanzwe adasinye ngo ajya kwifatira nicyo kimwe rero n'izo mpapuro z'inzira twiriza rero kuja aho natwe kandi biri mu biranga ubwigenge bw'igihugu n'ubura n'ibiraba isura no kuvuga ishusho y'igihugu yaho tugeze mu makuru urundi rugero rw'ibindi bihugu
barakoze abamenyesha makuru murakoze namwe mwabavugizi b'inzego z'igihugu kuri icyo kiyago mwashikirije abanyagihugu Jerome Niyonzima nari ndemesheje kino kiganiro nongeye gukengurukira wewe wari kuratwumviriza ni mwese mubanirwe mu banyu no mu byanyu naho utaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Jotezejwe ya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru twa tubafite kuri saha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi kuri micro ariko menanje Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Fatou Ali Mascarara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza.